Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Kaze mu biganiro vyacu vya kuri isaha kuri radio Inshuti ya bose mvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Louise Bigirimana.
Kuba hari byemezo inkiko z'u Rwanda zafashe zo gufunga uwo tuburanira imyaka ndumva ari 15 mu gufata ibyo byemezo, hakaba principe nyinshi zitubahirijwe.
Uyo ni Maitre Gatera Gashabana buranira Victoire Ingabire afunzwe n'u Rwanda, ariko avuga icyo ababuranira Ingabire bagiriza leta y'u Rwanda.
No musi habaye kurasana hanze y'inama nshinga amateka y'ubwongereza.
CPI yongereje ibindi bihano kuri Jean-Pierre Bemba yahoze ari umushikiranganji wa mbere muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo.
Korea ya ruguru iri kigurisha ibigwanisho mu karere ka Afrika naho yafatiwe ibihano n'ishyirahamwe ONU.
Naye ibihugu biri mu rugamba n'umuhari ISIS biri mu nama yo kurabira hamwe ingene bosambura uwo muhari ubutagigaruka. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabashikiriza ku buryo burambuye mu biganiro byacu byo kuri isaha. Mugume ku maradiyo yanyu.
Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino, amakuru avugwa mu Bwongereza. Nta muntu yinjira cyangwa ngo asohoke inyubakwa y'inama nshingamateka y'Ubwongereza i Londres inyuma y'uko habaye igitero. Abategetsi babona ko ari igitero cy'iterabwoba. Wagize icyo gitero avuga ko ari mu myaka ya 50 yasogose umupolisi n'imbugita imbere y'inyubako y'inama nshingamateka y'Ubwongereza imbere y'uko araswa n'ubundi mupolisi. Umutegetsi akomeye w'umupolisi yabwiye ijwi rya Amerika ko bemera ko ari umuntu umwe yagize uruhara mu gitero cyabaye. Icyo gitero cyatanguye igihe imodoka yo mu bwoko bwa SUV yaca ku kiraro Westminster Bridge hafi y'inyubako y'inama nshingamateka i Londres. Iyo modoka yuriye inkombe z'ibarabara iseka abantu batari bake bariko bagenda n'amaguru. Umuvugizi w'ibiro vy'amaambulance mu gisagara ca Londres avuga ko abantu 8 bakomeretse ku kiraro Westminster Bridge. Amakuru mashasha atangazwa avuga ko umuntu umwe muri kuri ico kiraro yishwe. Kubwo amakuru y'igipolisi, iyo modoka yasetse n'abandi bantu bariko bagenda n'amaguru ku ruzitiro hafi y'ugwinjiriro rw'inyubakwa Old Palace Yard. Amasasi yumvikanye mu nyubakwa y'inama nshingamateka igihe cy'isaha 8 n'iminota 38 so ku masaha yo kumutaga mu gisagara cya Londres, igihe abashingamateka bariko baharira itegeko rijejwe gutunganya gushasha ibyerekeye amafaranga agenewe abafasha karuhuko ko mu zabukuru. Ibiro vy'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza bitangaza ko umushikiranganji wa mbere Theresa May ari mu kibanza kirimo umutekano. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaciriwe ku mayange kubiriko biraba mu gisagara cya Londres.
Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe mu Buholande yaciriye Jean-Pierre Bemba yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo igifungo c'uwundi mwaka umwe hamwe n'amande y'300,000 vy'amafaranga y'abanyaburaya. Yagirizwa gutanga ibiturire ku vyabona vyiwe mu rubanza yagirizwa n'iyo sentare bibanza ivyaha vyo mu ntambara n'uguhohotera agateka ka muntu. Uwo mugwiza gutunga w'imyaka 54 yari yaciriwe ikindi gifungo c'imyaka 18 mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uheze. Yagirizwa ubwicanyi, ugufata abagore ku nguvu vyakozwe n'umuhari w'abarwanyi biwe muri Repubulika ya Centrafrica. Bemba yagirizwa guha ibifukamunwa ivyabo na 14 kugira bitanga amakuru y'ibinyoma. Abarwanyi ba Jean-Pierre Bemba bagirizwa kandi kwica abantu 1,500 hagati y'imyaka 2000 n'imyaka 2003 mu gihugu cya Centrafrica.
Naho amakungu yafatiye ibihano Korea ya ruguru, ico gihugu caronse ibihugu byo muri Afrika byifuza ibigwanisho byacu. Ibyo byatangajwe n'umugwi w'abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu ONU babitohoje. Kubwa raporo yasohowe n'ishyirahamwe ONU mu kwezi guheze, Korea ya ruguru yakoresheje uburyo butari buke bugenewe kwihisha. Ico gihugu caragiranye amasezerano atari make n'ibihugu indwi byo muri Afrika agenewe kumenyereza abasirikare bo muri ivyo bihugu no kugurisha ubwoko bw'ibigwanisho butari buke. Amasezerano ararenga ku bihano vy'ishyirahamwe ONU riziriza ko igihugu ca Korea ya ruguru kigurisha ibigwanisho canke ibindi bikoresho vya gisirikare no kutakira abamenyereza canke abahanuza bari bo bose mu vya gisirikare. Hugh Griffiths ayoboye umugwi w'ishyirahamwe ujejwe gukurikirana ibihano vyafatiwe Korea ya ruguru yabwiye ijwi rya Amerika ko ivyo bihano biriko birihozwa mu bice bimwe bimwe vyo mu karere ka Afrika. Korea ya ruguru iriko kandi irondera abagenzi mu karere ka Afrika ibicishije mu kugurisha ibigwanisho muri ako karere.
Abantu bashika 25 baramaze gufa bishwe n'inzara mu ntara ya Sanage niyo muri Somaliland mu buraruko bwa Somalia. Ibyo byashikirijwe na buramatari w'iyo ntara kuri uyu wa gatatu. Yashikirije kandi ko 80% by'ibitungwa byafuye, ubu bakaba bariko barwana n'ingene borokora ubuzima bw'abantu bageramiwe n'inzara. Amakuru atangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungoni avuga ko abana barenga 50,000 bashobora gufa kubw'uruzuba. Buramatari gashikiriza ko abantu barenga 15,000 bahunze intara zo mu gihugu hagati, ubu bari mu makambi y'abatejwe izabo i Erigavo ku murwa mukuru w'intara ya Sanage muri ico gihugu cya Somaliland. Ayo makuru yabishwe n'inzara mu ntara ya Sanage aja kurikira yandi yashikirijwe ni radio ya leta i Mogadishu ko abantu bashika 26 bishwe n'inzara mu ntara ya Jubaland iri mu manuko bwa Somalia.
Radio Jwi Amerika Washington DC mubandanya kumviriza makuru yo hijyano hino mu kirundi n'ikinyarwanda twabateguriye. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu mu gihugu cya Syria rifise icyicaro mu Bwongereza, The Syrian Observatory for Human Rights, bimenyesha ko igitero c'indege z'ingwano kivugwa ko cyakozwe n'urunani rw'inteko ziyobowe na Amerika cyahitanye abantu 33 ku ishuri riri hafi y'igisagara cya Raqqa. Ishyirahamwe Syrian Observatory for Human Rights rivuga ko icyo gitero cyabaye mu masaha yo mu gitondo ku munsi wa kabiri hanze y'imihana y'ahitwa Al-Mansura. Iryo shyirahamwe rivuga ko iryo shure ryari ryakiye abantu bavuye mu zabo kubera ingwano mu gihugu cya Syria. Ibiro bikuru by'igisirikare cya Amerika byabwiye ijwi rya Amerika uno munsi wa gatatu ko ata byemezo bifise byo gushigikira ibyatangajwe n'ishyirahamwe Syrian Observatory for Human Rights. Ivyo biro yamara vyemeye kugira itohoza. Igisagara cya Raqqa niwo mugwa mukuru wa leta ya Kiislam. Gufata icyo gisagara ni umugambi inteko zitandukanye zigwanya leta ya Kiislam zishinze.
Sekretari wa leta wa Leta Zunze za Amerika Rex Tillerson yatangaje ko politiki ya Amerika ari ugusambura no gusangangura umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislamu, ariko yongera koko bizoshoboka ruko ibihugu bifashanya muri urwo rugamba bitanze intererano y'amafaranga n'ibikoresho nk'uko bavyemeye. Tillerson yabitangaje mu nama iri kwibera aha muri Leta Zunze za Amerika ihuza ibihugu 38 biri mu rugamba n'umuhari wa leta ya Kiislamu. Yavuze kandi ko urwo rugamba rushize hamwe kugira ruhagarike umugambi w'iterabwoba mpuzamakungu. Departement ya leta ya Amerika itangaza ko intumbero y'inama ari ukwihutisha utwigoro tw'amakungu two gutsinda umuhari wa leta ya Kiislamu duce isigaranye muri Iraq na Siria no kongereza ibitero ku yandi mashami yawo hamwe n'abakorana nabo.
Radio Ijwi rya Amerika ibandanya gusamirana kuri radio inshuti ya bose kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi, mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Uno mwanya wa makuru yo mu karere. Kuri uyu wa gatatu muri sentare ya Afrika ijejwe agateka kazi na Muntire Arusha, haburanishijwe urubanza rw'umunyarwandakazi Victoire Ingabire atavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Abamuburanira basavye ko arekugwa kuko afunzwe hahonyanzwe amategeko agenga agateka kazi na muntu. Uruhande rwa leta y'u Rwanda ntigwitavye kwagiriza iyo sentare ko ihengamiye kubagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yavuze ko yatangaje ko izosohora ingingo ya nyuma mu kiringo kitarenga amezi atatu. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha, Niyonkuru adufitiye.
ababuranira mufasone Victoire Ngabire babwiye Sentare y'Afrika ijuru kubahiriza gateka kazina muntu kw'imyaka 18 igirihere afunzwe bidakurikije amategeko. Babwiye Sentare kw'ivyaha byose yagirizwa ataho bifatiye, ahubwo ko hari abantu bategetswe kumwagiriza kandi bakamurementaniriza nibigira nkana. Babwiye abacamanza ko ariyo icaha kimwe Victoire Ngabire yagirizwa gikunda kwagirizwa umuntu wese avuze ibyo leta y'u Rwanda idashaka. Mufasone ni Maître Caroline Buisman ava mu gihugu cyo Burundi yadomye urutoke kuri ico caha. Ico naco ni minimisation du génocide mu gifaransa canke gufobya génocide mu kinyarwanda nkuko yabivuze. Ababuranira Victoire Ngabire bamenyesheje n'ibindi byaha bise ko ari nk'iterabwoba yagiriwe no gukorana n'umuhari witwaje ibigwanisho urwanya leta FDLR hamwe no gushaka gushiraho yindi migwi y'abagwanyi amacakubiri kuba afise ivyumviro vy'ihonyamwoko canke ngabitekerezo ya génocide nkuko Maître Gatera Gashabana yabivuze mu majambo yiwe. Kuri ivyo vyaha yongera ko gukwirakwiza ibihuha hamwe no guhamagarira abanyagihugu kwanka ubutegetsi. Urubande rundi rwa leta y'u Rwanda hageze ko ruhabwa ijambo ryo kwisigura urongoye Sentare yaruhamagaye atawitavye. Yaciye avuga ko leta y'u Rwanda itashimye kwitaba, yagize ati naho biri uko twari twayimenyesheje neza umunsi w'urubanza. Mwike tu Rwanda rwanditse rwavuze ko impamvu nyamukuru yo kutitaba ari uko byagaragaye ko abantu bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994 canke bahunze ubutungane bahabwa ijambo niyo Sentare. Abacamanza bari bashashe n'umunane uva mu Rwanda. Umufasoni Mukamuriza Marie Therese ntiyari muri abo yari yicaye mu bandi banyagihugu bari baje kumviriza urubanza. Abacamanza bamaze kumviriza imburano z'uruhande rumwe babajije ibibazo bitandukanye. Wararongoye Sentare Juge Sylvain Auré yavuze ko bibabaje kubona uruhande rwa leta y'u Rwanda rutahari kugira ngo nagwa rubazwe kongere gwishura ibibazo. Ku rwandu rwa Victoire Ngabire, Maître Gatera Gashabana umwe mu bamuburanira yabwije ujya America ico bagiriza leta y'u Rwanda muri make.
Bono kuba hari byemezo inkiko z'u Rwanda zafashe zo gufunga bo tuburanira imyaka ndumva ari 15 mu gufata ibyo byemezo, hakaba principe nyinshi zitubahirijwe kandi ziri muri competence y'uru rukiko. Hari nk'ibyerekeye kuba baribanze ku bantu baburanye bemera icyaha ariko bafite undi mugambi kandi bakaba barabikoze babisabwe. Kuba abo bantu mbere yo gutanga ubwo buhamya barabanje gufungwa mu buryo butemewe n'amategeko, ntibigeze bagira ababunganira icyo gihe, byaje kuza nyuma ruko madame atashye mu Rwanda.
Iruhande yo gusaba kuwo baburanira arekugwa, babwiye Sentare ko hari amategeko abiri akwiye gufotwa kuko aho nyanga agateka kazina muntu.
Ufite n'amategeko yerekeranye na minimisation ya genocide n'indi infraction yitwa gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage. Umuntu yarezwe wenda ibyo byaha amategeko usanga adafite precision zihagije. Umuntu agera imbere y'umucamanza cyangwa imbere y'umushinjacyaha kubera wenda hari ikintu yavuze ariko atazi neza mu itegeko niba icyo kintu kiri bien defini n'itegeko, kandi hakaba niriya n'uburiya burenganzira bwa liberté d'expression ntabwo bari afite umutekanye bihagije kugira ngo yiregure. Twibanze ku cyemezo cyafashwe na Commission africaine mu rubanza baregaga mu République démocratique du Congo y'abantu bishe President Kabila. Ubwo niba abantu nk'abo ngabo baregwaga ko ubwicanyi bashobora kwemera ko bafungurwa, ndumva n'ahangaha dushobora kubisaba.
Namubajije insiguraho gusiba kuwo bahanganye mu rubanza.
Aho ngaho ndumva n'ingingo ya 55 iyo wahamagajwe ntiwitabe amategeko arubahirizwa.
Murabinsiguriye kubona leta y'u Rwanda ikitabye
firma na commenter afite.
Icyo kibazo nyene twakibajije abaharanira agateka kazina muntu. Maître Donald Deya atwara urunani rw'abashingwamanza muri Afrika avuga ko u Rwanda rwahombye akajyo ko gushikiriza icyo rwiyumvira.
Tunafikiri kwamba mwanasheria wa serikali alifanya kosa.
Ati twebwe tubona ko u Rwanda n'uburuburanira batabyifashemo neza bakoze amakosa, byari kuba byiza baje bakagira ico bashikiriza muri Sentare nimba ico banka canke bahanura, byari kuba byiza bivugiye mu rubanza aho kubivugira hanze mu nyandiko. Amategeko avuga ko urubanza rubwirizwa kubandanya naho urubande rumwe gukwanka kwitaba. Ubu rero ku witwa yaje Sentare zofata ingingo inyuma yo kumviriza urwo ruhande. Tuvuga ko Leta yimye akaryo keza ko kugira icyo ivuga kuko ingingo izosomwa kandi n'u Rwanda rubwirizwa kuyishyira mu ngiro uko biri kose.
Serikali ya Rwanda
urubanza rwa Madame Victoire Ingabire ruhuriranye nuko kuvita ari kimwe z'uko kwezi kwa gatatu byemejwe na Sentare ya Afrika ijejwe gateka kazi na muntu ko rutakiri mu bihugu byemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyi sentare ku giti cabo. Ni nyuma y'umwaka umwe ico gihugu gisenywe amasezerano yatanga ubwo burenganzira. Urunani rw'abashingwa amanza muri Afrika rubona ko ari ugusubiza inyuma ubwigenge bw'abanyagihugu. Bitekanure ko ingengo ya nyuma isomwa mu kiringo kitarenza amezi atatu. Pierre Clavet ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavet, tukivuga kuri inkuru. Kucatumye Leta y'u Rwanda ititabira iburanisha muri uru rubanza umunyepolitike Madame Victoire Ingabire ayiregamwo ubutegetsi ntibwifuje kugira ibisobanuro buha abamenyeshamakuru. Umviriza uko Johnston Businge umushikiranganje w'ubutungane mu Rwanda akaba n'intumwa ya Leta yishuye itangazamakuru igihe ryari mubajije kuri iyo ngingo.
Ngira ngo mu ababuranyi iyo bahari bafite uburenganzira guhitamo uburyo bashaka kuburana imanza zabo bazikurikirana batazikurikirana bitewe n'impamvu zabo ariko nk'abanyamategeko nk'ababuranyi buriya kenshi tubujijwe kuganira ibyo twagombye kuba tuganirira mu nkiko mu itangazamakuru. Ni mbivugira hanga akakanya biraba biri hirya no hino ku isi ntabwo ntekereza ko niteguye kubijyamo. Ntabyo ndi bukubwire, ntabyo ndi bugusubize. Ukurikire urabimenya, n'ukurikire urabimenya uko biteye.
Ubutegetsi bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye bwamenyesheje ko ibyemezo byose byafashwe ku rubanza rwa Ingabire Victoire muri masentare z'u Rwanda byubahirije amategeko, bityo ko kuvuga ko hari impamvu za politike zihishije inyuma ari bumwe mu buryo amahanga ahitamwo mu kwivanga mu by'u Rwanda.
Urakoze Fidele itukibandanya ku makuru y'u Rwanda. Ubutegetsi mu mpera murambarira z'umwaka uheze ndetse no mu ntango z'uyu mu Rwanda harabonetse ibitigiri binini by'abayobozi b'inzego z'intango bagiye basezera ku mirimo yabo, bavuga ko bahagaritse akazi ku bushake bwabo. Komisiyo ishinzwe abakozi ba Leta mu Rwanda ivuga ko ubuhari bamwe mu bakozi bavuye mu nzego z'intango batanguye kuregera iyi komisiyo ngo ibarenganure. Basobanura ko birukanywe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi.
Mu minsi ishize hagiye humvikana ku maradiyo hafi ya buri munsi mu barutari munsi y'abayobozi icumi bo mu nzego z'ibanze bagendaga begurira rimwe bagasobanura ko ari ubushake bwabo. Uko iminsi igenda hagiye humvikana bamwe muri abo bayobozi batangaza ko bategetswe kwegura ku gahato kugira ngo badahabwe ibihabwa umukozi usezerewe, abandi bakavuga ko bagiye baterwa ubwoba bagategekwa gusezera ku bushake bwabo. Hari bamwe muri abo bakozi bivuga ko basezeye ku bushake bwabo batangiye kugeza ibirego byabo muri komisiyo ishinzwe abakozi ba Leta bagaragaza akarengane korewe n'inzego z'abayoboraga. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba Leta Madame Angelina Muganza avuga ko batangiye kwakira ibirego byabo bakozi basobanura ko barenganijwe.
Iyi minsi ishize twabonye ubujurire bw'abakozi batarenze 20. Urumva iyo umuntu yasezeye ubundi ntabwo aza kujurira komisiyo, ariko hariho abo twabonye batarenze 20 bavuga ko beguye ariko bisubiyeho. Urumva rero iyo umuntu avuga ko yeguye cyangwa yasezeye akaba yisubiyeho biratugora kuko aba yabikoze yanditse kandi umuntu mukuru. Ariko hari nabo twabonye batujuriraga bararengeje igihe, hari n'abatujuriraga batarajuririye urwego rwa mbere. Urwego rwa mbere ni rwa rwego ruba rumukuriye.
Mu nama yahuje komisiyo y'abakozi ba Leta uturere tugize umujyi wa Kigali n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali kuri wa gatatu, hagaragajwe ko hakiri ibibazo mu guhitamo abakozi ba Leta ngo nubwo bwose habayeho impinduka mu kuvugurura uburyo bw'imitangire y'akazi. Kimwe mu bibazo bikunze kugaragara mu micungire y'abakozi ba Leta ni uburyo abakozi bashakwa, uko bacungwa n'uko basezererwa mu kazi. Madame Angelina Muganza avuga ko hari n'umubare munini w'abakozi ba Leta bataza amategeko abarengera.
Abenshi wasangaga banandika bakoresha n'amagambo ubundi adakoreshwa mu itegeko. ugasanga biranatugora kumenya ese yasabaga iki. Yasabaga gusezera, yasabaga guhagarika akazi. Rero icyo navuga nuko abatugezeho nka komisiyo ntabwo ari benshi. Twizera ko abasezeye ibyo ari byose basezeye nk'abantu bakuru bazi ubwenge, bazi n'icyo bakora.
Iki kibazo cy'abayobozi b'inzego z'ibanze basezeye ari benshi ku mirimo yabo gerutse kugarukwaho n'imiryango itari ya leta mu Rwanda. Munyamarize Edouard, umuvugizi w'iyi miryango, avuga ko mu bakozi bo mu nzego z'ibanze basezerewe mu buryo bunyuranije n'amategeko, nabo bafite uburenganzira bwo kujyana leta mu manza.
Biravuze ngo niba hari uwaba yarirukanwe mu buryo bunyuranije n'amategeko, rwose nagiye mbona abantu benshi bajya kurega bakaburana bagatsinda leta, leta ikishyura indishyi zijyanye no kwirukana binyuranyije n'amategeko, nabo rero bafite uburenganzira. Hari uwirukanwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko azajye kubiregera kubera hari amategeko ahari. Reka mbanze mvuge ko bari abayobozi b'ibanze, ahubwo umuturage ni wakagombye kuba ari we mukoresha we wa mbere, niwe wakagombye no kumuassessinga akanamwirukana ndetse bibaye ngombwa. Ariko igihe tutaragera kuri iyo sinzi nayo nayita political maturity, reka noneho igihe we ku giti cye yandikiye ngo aragiye, ni ukuvuga ngo byamunaniye.
Kudafata neza abakozi ba leta, kubirukana bidakurikije amategeko, byakunze gushora leta mu manza rimwe na rimwe zikarangira leta itsinzwe ndetse ikishyura amafaranga atabarika abakozi baba bayitsindiye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira mu Burundi CVR watanguje uruganda rwahuje abasitanteri bayoboye amakomine 11 agize intara ya Gitega. Urwo ruganda rwari rutumbereye gushyiraho abantu babiri kuri mutumba wari we wese bazokwegeranya ukuri ku makuba yagiye arashikira Burundi. Abo bantu babiri bazotorwa ku mutumba bazova mu madini mu mashirahamwe yigenga n'abajejwe intwaro. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana.
Musenyeri Antoni Madaraga, umukomiseri wo mu mugwi ujeje ukuri no kurekuriranira Severe, niwe yararongoye ubwo ruganda mu ntara ya Gitega. Musenyeri Madaraga yabwiye Ijwi rya Amerika ko gushira abazofasha gutohoza ukuri ku mitumba ariyo nzira yo kumenya ukuri guhurirwako na bose. Musenyeri Antoni Madaraga:
urabona muri ibihe tugezemwo usanga hariho ibintu abantu bita ukuri kandi bakaguhanahana mu mirwi, hamwe ugasanga mu nyuma ukuri nyakuri twari dukwiye kuja kukuronderaho kuva, ni ukuvuga ku mitumba. Uburyo twebwe twihaye ihangiro yuko tugenda mitumba yose y'igihugu bagaze bakatubwira bati twebwe ngibi byo twabonye, ngibi byadushikiye, ngabantu bapfuye, ngabantu bazimiye, ngabantu bakijije abandi, ngibi binogo rusangi bivuye mu mihani wabo, bivuye ku mitumbi wabo, twoshikira ukuri. Ukuri ari bishoboka guhuriwe ko na bose n'abandi bandika ari bitabo byakahise ku Burundi boce baronka babafatira kugira nk'ivyo bazobashikijwe bivuye ku mitumba beze bibafashe bibunganire mu kwandika ibintu bitohoje neza kandi bari ko baravuga ukuri byabaye mu Burundi.
Twashatse kumenya bazokwegeranya ukuri ku mitumba baribo. Musenyeri Madaraga yatwishuye ati:
abantu bose bafise ijambo bagira ico bavuga kugira ngo haba mu migambwe, haba mu mashirahamwe yigenga, haba mu madini, kugira ngo abantu bazoba batoye ku mutumba ba bantu bantamakemwa, abantu babizigirwa, abantu bashobora kugira bati twe tugira tuvuga ukuri, tukuvuga uko twakubonye, uko tukuzi, mugatari ba bantu batamikwa ijambo, bagatora kandi ba bantu bibanga batozoheza ngo barikirira ibanga rya Barundi bagende bace barimena. Nico gituma nababazo babatowe tube twifuje yuko ari abantu bazoheze bakarahira cyemera ibanga kugira ngo barishikirize uko riri, hama akadufasha kugira ngo ico gikorwa bagikore neza.
Bazotorwa nande?
Bazotorwa n'umurwi twashizeho ku ikomune uyu mugugizwe na ubuserukira mu sitanteri, ubuserukira amashirahamwe yigenga, ubuserukira amadini, abakuru b'imitumba bazoheza bakaza bagahuriraho ku ikomune, hanyuma bagatanga nk'amazina maze muri ayo mazina rero hakaba amazina abiri agahurizwa ko ayo mazina abiri yahejeje gusohoka niho muri bazotangura gutora babiri babiri muri ayo mazina yo kumitumba bagira bati abatura bahurije ko kandi baze n'abantu bishoboka baza baserukira ubwoko bwose baze baserukira ibitsina byose kandi baba ari abantu bazi gusoma no kwandika ari naco gituma n'igihe hoba habuze umuntu canke agashimwa kuko ari umuntu w'umuhumure atazi gusoma neza no kwandika neza hoba harimo uwundi mugabo ashobora gusoma vya bindi twabajije kandi akongera kandika neza akavyishura mugabo aka bantu umuntu ashobora gutumbera akagira ati uyu ndamubwira ibyanje no mwizigirwa ndabona ko ari umuntu wibanga.
Musenyeri Madaraga yibukije bari bitavye ugo ruganda ko Severe itazokora kuvyaha vyakozwe nyuma y'umwaka w'2008. Bamwe bari bitavye ugo ruganda babaje Musenyeri Madaraga uko ivyaha vyakozwe nyuma y'umwaka w'2008 bizotohozwa. Musenyeri Madaraga yatanze inyishu
kahise se kimwe nakubu akubu tugiye kugakorera ko nako buri hari ubutungane bwateye imbere mu minsi yahera ibi turiko turakorera ko kenshi wasanga n'ubutungane butabikurikiranye ariko muri iyi minsi yavuba ubu hariho nogira iyo nchosho iyo sohoye sinumenya ni warifasha uwariwe hari ibyo usanga bitembera kuri WhatsApp hari ibintu byateye imbere cyane muri iyi myaka yavuba nico gituma rero ubutungane bw'ubu ivyo bintu tazoba twashise ko twegwe tukarukiye mu 2008 ntangorane ubutungane buzobikurikirana uwamagira ni menshi kandi nizego ni nyinshi n'amasentari y'iyungururizo yabaye menshi niyo vyankiye mu gihugu arabishira no hanze urumva rero tegwaho nta makenga na buhoro buhoro kuvyabaye mu nyuma bizoronka inzira yavyo
ugo ruganda gwabereye mu nyubako z'ishuri ryisumbuye ryigisha ubuvuzi mu gisagara ca Gitega gwari gwitabwe n'abastaneri b'amakomine 11 agize intara ya Gitega n'abunganizi babo hari yitavye kandi abaserukira madini n'abaserukira amashirahamwe adahanira inyungu z'ubutegetsi Gitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 ibice bitatu ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 9 no kuri FM 105 n'ibice 2.
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twatwe bafitiye kuri isaha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Nta muntu yinjira cyangwa wasohoka inyubako y'inama nshingamateka y'Ubwongereza i Londres inyuma y'uko habaye igitero abategetsi babona ko ari icyiterabwoba. Uwagize icyo gitero avuga ko ari mu myaka ya 50 yasogose umupolisi n'imbugita imbere y'inyubako y'inama nshingamateka y'Ubwongereza mbere y'uko araswa n'uwundi mupolisi. Umutegetsi akomeye w'umupolisi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bemera ko ari umuntu umwe yagize uruhara mu gitero cyabaye.
Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe mu Buhorande yaciriye Jean Pierre Bemba yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igifungo cy'undi mwaka umwe n'amande y'ibihumbi 300 by'amafaranga y'abanyaburaya aho yagirizwa gutanga ibiturire ku byabona mu rubanza rwiwe.
Naha makungu yafatiye ibihano Korea ya ruguru ico gihugu cararonse ibihugu vyo muri Afrika byifuza ibigwanisho vyacu. Ivyo vyatangajwe n'umugwi w'abahinga b'ishirahamwe mpuzamakungu ONU babitohoje. Ku bwa raporo yasohoye n'ishirahamwe ONU mu kwezi guheze, Korea ya ruguru yakoresheje uburyo butari buke bugenewe kwihisha. Ico gihugu caragiranye amasezerano atari make n'ibihugu bindi vyo muri Afrika genewe kumenyereza abasirikare bo muri ivyo bihugu no kugurisha ubwoko bw'ibigwanisho butari buke.
Naye abantu bashika 25 baramaze gufa bishwe n'inzara mu ntara ya Sanage ni muri Somaliland mu buraruko bwa Somalia. Ibyo bikaba byashikirijwe na buramatari w'iyo ntara kuri uyu munsi wa gatatu.
Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu mu gihugu cya Siriya rifise icyicaro mu Bwongereza, The Syrian Observatory for Human Rights, rimenyesha ko igitero cy'indege z'ingwano kivugwa ko cyakozwe n'urunani rw'intego ziyobowe na Amerika cyahitanye abantu 33 ku ishure iri hafi y'igisagara cya Raqqa. Ishyirahamwe Syrian Observatory for Human Rights rivuga ko icyo gitero cyabaye masaha yo mu gitondo ku munsi wa kabiri hanze y'imihana y'ahitwa Mansura.
Iyindi nkuru ivugwa n'inama iri kubera muri Leta Zunze z'Amerika y'ibihugu byagize urunani byo kugwanya iterabwoba mpuzamakungu.
Inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi kuri mikro. Mwari kumwe na Jean Fidèle Niyongabo
na Louise Bigirimana.
Tushimiye kandi n'uwashize hamwe amajwi n'ibi biganiro, Fatou Alimas Karara. Mwese tubifurije amahoro y'Imana.